Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu duteze amatwi, uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2019. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Bora aba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko baza baracoza amafaranga abantu bace afise bakaraba ubukene bwabaho bugera kuko ntaho tuyakura.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi avuga kwitozwa interano y'amatora basabwa itumvikana. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye ikiganiro kidasanzwe catunganijwe n'ikigo kijejwe iterambere n'ubuteza imbere abanyamitahe I Bujumbura mu Burundi. Inkuru yerekeye abanywanyi mugambwe uhamira demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ko ibintu bimwe bimwe bihinduka amategeko agenga amatora mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi. Turazigaruka ku mukanya. Yahurika dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Ariko reka tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Sentare isubiramwo imanza ya komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura yaremeje igihano cy'imyaka 32 y'umunyororo kuri Jeremy Rukuki yakoresha ishyirahamwe ry'abakristu barwanya ihoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi. Iyi nkuru twayiteguye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza ari I Nairobi.
Ingingo yose ntare yashizwe ahabona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere, ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo. Abashinjwa manza bungane ya Rukuki bavuga ko batunguwe n'ingingo, bemeza ko bazoyungururiza muri sentare Ntahinyuzwa. Mu ntahe ya mbere, sentare nkuru ya Ntahangwa yari yamwagirije ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho, ugufashanya n'abisha ba polisi n'abasirikare, ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cabo hamwe n'imigumuko. Rukuki yagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushiranganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi yasanzwe akorera. Jeremy Rukuki yari hagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kuwa 15 ukwezi kw'indwi 2017. Igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashinjwa manza biwe bari bacungururije muri sentare isubiyemo imanza ya Ntahangwa nyene. Amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango z'ukwa gatanu uyu mwaka asabire kurwajya Rukuki. Asigura ko yazize akazi kiwe ko guharanira agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamwo. Eloge uri Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloge. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho mu gihe umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller ari mu myiteguro yo gutanga ibisobanuro imbere y'abashingamateka ejo ku munsi wa gatatu, ikintu kimwe kimaze kumenyekana nuko we yahoze ari umushingwamanza n'umuyobozi w'ibiro bijejwe inyamiramabi FBI atana kimwe ngo azovuga kiretse kuvyo yashize muri raporo ya nyuma yahaye umushikiranganji w'ubutungane William Barr. Mukwezi kwa gatanu igenekerezo rya 29 yagize ati iraporo irimwo ivyo mwifuza vyose. Ariko abademokrate hamwe n'abarepublikani bari mu mirwi izo muhata ibibazo, bavuga ko batazohengeshanya kubaza Robert Mueller ibibazo bikomeye kugira bamukuremwo ayandi mabanga. Amamiliyoni y'abanyamerika batarasoma ibiri muri iyo raporo yiwe bazoharonkira akaryo ko kumenya vyivugiwe na Mueller ubwiwe nimba Burusiya bwaragize uruhara mu itorwa rya Donald Trump canke inyuma yaho atorewe yoba yaragerageje kuburabuza ubutungane kugutohoza kuri ivyo vyagiriji. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran vyarongeye guterana amajambo mu gihe uruhagarara rwa gisirikare hagati ya Iran n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi rwiyongereye ejo ku munsi wa mbere. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru ko Washington yiteguriye ikibi gituruka muri Iran kandi ko Iran aricyo gihugu cya mbere ku isi gikora iterabwoba. Yayivuze ari kumwe na Perezida wa Pakistan Imran Khan mu rugendo arimwo muri Amerika. Iryo Perezida wa Amerika yabishikirije inyuma y'amasaha make Iran ishikirije ko yafashe abaperezi ba Amerika 17 kandi bamwe muri bo baciriwe urwo gufa. Itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji wa Iran ajejwe iperereza ryavuze ko abo baperezi bafashwe mu mwaka uheze kandi bariko baratororokanya amabanga ku bibanza bihambaye nk'ibya gisirikare na nikleyere bayaha ikigo ya kijejwe iperereza hanze ya Amerika. Yaba Trump n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mike Pompeo bahakanye ibyo bagirizwa n'igihugu cya Iran. Ibitero by'indege nazo za gisirikare za Siriya n'Uburusiya byarisha abanyagihugu 50 bari mu isoko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu muri Siriya. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko indege z'Uburusiya zakoze ico gitero mu gisagara cya Marete Arnman, ariko Moscou yarahakanye ko atavyo yakoze nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi. Abandi bantu barenga 100 barakomeretse kandi benshi baracari mu bihomoke by'amazu nk'uko bishikirizwa n'iryo shirahamwe. Intara ya Idlib igenzurwa n'umuhari w'abayisilamu b'intagondwa ikabamwe abantu bashika 3 million imaze igihe igabamwo ibitero bya n'ubutegetsi bwa leta ya Siriya ifatanije n'Uburusiya.
Urakoze ya Louise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ubuhinduzi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu bariyamiriza itozwa ku nguvu y'intererano y'amatora atekanijwe mwaka 2020 iriko yegeranywa n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Bavuga ko batangazwa n'ingene batozwa iyo ntererano kandi umukuru w'igihugu yarayihagaritse mu ijambo ryo guhimbaza imyaka 57 irangiye Uburundi buronse intayo kwikukira. Inkuru ya Radio Hejuru y'Amerika yashoboye kuronka ibifashijwemo n'abakunzi bayo tugiye kwisomerwa na Desire Hatungimana umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Kuva mu mpera z'indwi iheze haribonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyuranye b'umugambwe CNDD-FDD bambaye n'umwambaro w'umugambwe banyuragirana mu mitumba no mu makaritiye. Ubutumwa bwabo nk'uko babiyagiye Ijwi ry'Amerika bashikiriza ko ari ugusaba intererano biteze amatora. Uyu ni umwe mu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko iryo tozwa ry'izo ntererano ridatahuritse.
Tugatangazwa rero n'inyifato mbi duce tubona bazanye amaresi ariko ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ayo maresi bari yazayatanga ku mafaranga 1,000,000 ku muntu ngo mutifemo nayo kugira ngo baterere amatora. Ibyo bintu bice bitubabaza cyane kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yamaze kuturemurira ko umutwaro turabona ko abantu bazari bagerageje kuyatanga inzu ku nzu, ariko uno munsi duke tubona ko ari ibindi bintu. Abo bantu rero bashobora kuza hejuru y'umukuru w'igihugu bakamuvuguruza, ntabwo tubyumva neza. Dusaba ko nyakubahwa umukuru w'igihugu nimba reka twumviriza ko iyo cyapariki iyo ngingo hakiri kare kuko abanyagihugu turimo ubukene budasanzwe. Ni handi tuzasanga bariko baragomba kugira ngo bagume bakama basange bariko barakama igihe be atane na kimedufisi by'ukuri ayo mafaranga boyahagarika kuko abantu tweye umuzima wabaye nabi cyane. Ego nibyo yaravuze ko bazotanga bazobabikeneye. Mugabo uno munsi by'ukuri twabona ko byari kuba ngombwa ubahirije kuko umukuru w'igihugu avuze mu gihugu kiwe ntabwo ajya ku mwami abavumereye. Ntitwumva rero undi muntu atari hejuru y'inyakuba umukuru w'igihugu ashobora kuzara mvugiruza kandi nawe yari yarutezuri.
Abanyagihugu bavuga ko baca kuri buri rugo batoza izo ntererano ku nguvu. Urabasabwa amafaranga 500, 1,000 canke 2,000 ku nguvu babanje gutega ubwoba.
Gusa ikitubabaza ni kimwe, nuko hari hohoterwa cyangwa ihohotera ryabajya cyangwa bariya badasanzwe basangiye umugambi. Twe bisanzwe nta kibazo nacyo byari bivuze kuko babikora bakoresha ingufu, ni ibintu bakoresha igikinya birazwi bobe hafi ko bigenza ugasanga ni ibintu ariko barakoresha tera bwoba bariko ravuga ngo mu hamwe mutotanyonerera no cyogenda gucya cyosubira gucya ibintu bima biteye isoni ariko rayaka mugabo twebwe ku bwacu kandi programa yabo icanwe na programa y'umugambo wabo nta kibazo byari biteye mugabo ni borohereza abandi
bwo batirabugira gasho badutera ubwoba bamwe bayatanga kubera kugira ubwoba nyine akemera karara inzara mbo akemera kayirara kama agaca bahaye amafaranga nuko bigenda mbo icyo dusaba nuko boraba bakarabona ko abantu bakenye nyene bakareka kuraba uko bazo baratoza amafaranga abantu bace afise bakaraba ubukene bwabaho bugera kuko ntaho tuyakura
izo ntererano zitwa iz'amatora y'umwaka wa 2020 ziriko zitozwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe umukuru w'igihugu aza yaramenyesheje ko amafaranga yo gutunganya ayo matora aza yarakwiye buca abarundi bahimbaza imyaka 57 irangiye Burundi buronse intayo kwikukira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yashikirije ko izo ntererano zihagaritswe
turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza kwikukira akarorero ka hafi no kwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora guterera amatora y'igizwa shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwakuza wa 2020 kubera ubwo buryo busa nubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa hagasigara haterera ababyipfuza n'abatari bwa bikore gusa kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyanka murindi nayo ushaka iteka arabitekerera
mu mugambwe uri ku butegetsi ntibahakana ko hari ko aratozwa izo ntererano ku rwego rw'igihugu umukomiseri ajejwe ibyo kumenyesha makuru muri uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu asigura ko itozwa rya mwene izo ntererano zamaze zitozwa na Fini Net Mutoni akavuga ko zitozwa gusa abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD nayo kubona bazitozwa ku nguvu kandi atari abanyamugambwe na Fini Net Mutoni avuga ko abo byo bavyagenza uko bo kwitura abajejwe intwaro bakabatunganiriza uwo mukomiseri ajejwe gutanga amakuru mu mugambwe uri ku butegetsi amenyesha ko icyo gikorwa cyabaye umunsi umwe kuri wa gatandatu ariko isoko ryacu rivuga ko icyo gikorwa cyari kibandanya kuri no wa mbere mu ntara y'abubanza iri mu burengero bw'igihugu
ikigo kijejwe iterambere n'ubuteza imbere abanyamitahe mu karere k'ibiyaga binini Center for Development and Enterprises Great Lakes kivuga ko mu Burundi ibigo bijejwe korohereza abanyamitahe bato bato bitaratahura neza uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu kuri uyu wa mbere icyo kigo cyaratunganije ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ikiganiro kidasanzwe inyuma y'amezi indwi arenga kimaze gitunganya ivyigwa ku vyerekeye gutanguza amashirahamwe mato mato mwisekeza gitiriwe birashoboka ni inkuru ya Roger Wirikaneza umumenyesha makuru w'ijya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Isekeza birashoboka ryatanguye mu mwaka wa 2018 Aimable Man yakizarongoye ikigo Center for Development and Enterprises Great Lakes di mu mfunyafunyo y'icyongereza asigura ko umugambo uzogira intererano itari nto mu iterambere ry'igihugu Bwana Man yakizadondagura bimwe mu vy'ikigarongoye kimaze kuzana nk'impinduka na cyane cyane mu bijanye no kwandikisha amashirahamwe y'abikorera utwabo mato mato
hariho igabanuro ry'amahera ryabaye rikozwe n'ikigo kigeze korohereza abanyabitaye bato bato imisi yagabanutse zasabwa byagabanutse bitari bikeya tugira iyo sekeza rero yafise uruhara ntangire mu itembera y'igihugu rikiriko aho tugerageza kuganira n'ivyo bigo twerekana inyishi ibazo bihari kandi tukaba dufise ibyizigiro yuko ndetse n'ikigo bebere no munsi cyo kiravyumva kandi kiriko kiraterera intambwe idasanzwe kugira ngo habeho igabanurwa y'ibisabwa
Ibyo bisabwa mana yakizasanga byari bikwiye kuba bike cyane kugira ngo amashirahamwe mato mato yorohezwe kurusha nari igikibanza cyayo mu iterambere ry'igihugu gihambaye
uruhara bw'amashirahamwe mato mato ni kirumara mu Burundi kuko baratanga akazi baratuma habaho igendagenda ry'amafaranga iratuma bafasha mu iterambere mu buryo bwo kubaka amashuri kubaka ibitaro gufasha abatishoboye gufasha urwaruka no munsi ruri kurasaba akazi muri leta ikaba atakazi ifise uno munsi amashirahamwe mato mato ariko yatanga akazi arifise ikibanza gikomeye cyane uruhara rwacu rero kugira ngo ayo mashirahamwe mato mato agire kwihangira bayihereje no kugerageza ubwa mbere na mbere kubafasha gutahura ineza yo gukorera amategeko no kubafasha kandi kubegereza abajejwe kubatunganiriza no kuvuga ibyo bigo kugira ngo batahure nabo nyene uruhara rwa mu iterambere y'igihugu ikiri naco uri umugambi nyene irisekeza birashoboka hayo umugambi wo kubafasha mu nyigisho kugira ngo bamenye koko ubuhinga n'ubukire kugira ngo amashiramwe yabo agire kwihangira bayihereje
kugira shike kuri iyo hangiro hari ivyo kigose di kiriko kiraterera
kumvisha abanyabitare bato batuno munsi akore nyuma amategeko icyiza cyo gukorera amategeko kuko umuntu akoreye amategeko arahiganwa n'abandi arakora yidegembya arashika no ku bintu bitari bikiye kiri gikorwa dukora no guhuza abanyabitare bato bato bagiye kubakorera inyuma y'amategeko bagahura n'abajeje kubatunganiriza nk'ibigo bigeje kuborohereza kugira ngo baganire ibibazo binabiriya bituma bava muri ivyo byo gukorera inyuma y'amategeko kugira ngo bakore bisunga amategeko mu mpande zose rero hari ibiganiro bituma umwe wese amenya uruhara rw'iyo kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende ritera imbere
mu kiringo cy'amezi ndubarenga kigose kimaze kiko kigira ivyigwa mu Burundi ukirongo yemeza kwimwe mu ntamba binyamukuru amashyira hamwe mato matafise ari uko ibigo bijejwe kuyorohereza bitaratahura uruhara rw'abagwiza tunga bato bato mu iterambere ry'igihugu bigatuma basabwa amafaranga menshi n'ibindi byankenerwa imbere y'ukwemererwa gushinga ishyira hamwe ibyo navyo bikaba bibavuna eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntu mbere ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abanyonyi mugambwe yohani ya demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party basaba ku bintu bimwe bimwe bihinduka amateko agenga amatora. Mugambwe Green Party uvuga ko bikwiye kumenyekana kwa biyamamariza ibibanza baba baturutse mu mitwe ya politiki cyangwa ari abantu ku giti cyabo. Ni inkuru ya Asumta Kabuyi, umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko abanyamuryango b'ishyaka rya Green Party basanga hari bimwe bigomba guhinduka mu itegeko rigenga amatora cyane cyane ay'inzego z'ibanze.
Itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze kubera ko ubu rivuga ko abantu biyamamaza ku giti cyabo ariko bitangaza nuko iyo bamaze gutorwa watowe bwo kuba nka meya yiyamaje nta shaka yavuze ahinduka perezida w'ishaka ku rwego rw'akarere ndetse bikaba bityo no ku rwego rw'umurenge ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida w'amashaka rishaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ari ugasanga rwo n'umuntu yatwe n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma yahakahinduka chairman wo muryango FPR Inkotanyi ku mudugudu kagari ku murenge rwego rw'akarere ndetse nabandi bashirwaho na guverinoma nka ba guverineri nabo gasaba ba guverineri bose b'intara uretse umwe gusaba umusirikare nabo bose bahinduka ba chairman bo mu nyamwe FPR-Inkotanyi ku rwego rw'intara njye kuri tugasanga ibintu bishobora kuba bibangamiye demokarasi kubera ko batowe nk'abaturage basanzwe. Icyo twifuza twebwe nuko amashaka yakwemererwa kwiyamamaza ku rwego inzego z'ibanze.
Umuyobozi wa Green Party avuga ko basanze hagiye gushira umwaka batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko ariko kugeza ubu hari indi myanya bemererwa n'itegeko nshinga batarabona.
Abagomba kujya muri guverinoma no mu nzego za leta zose bava mu ya mitwe ya politiki yagaruwe mu nteko bitewe n'imyanya ifite. Nubwo icyo kintu twabonye ubu mwaka ugiye gushira kitarashirwa mu bikorwa nacyo twifuza yuko nacyo cyakubahirizwa.
Muri yandi magambo, murifuza ko ishyaka ryanyu ryahagarirwa muri guverinoma?
Niko bimeze rwose kubera ko bitaganyije n'itegeko nshinga byagiye mu byabiganiro byabereye mu nama zabaye mu rugwiro muri za 1997 gusanga icyo bafa kenshi cyane bafa iriya myanya izo ntebe zo bafa nyine bavuga ati habeho uburyo bwo gusaranganya ubu butegetsi. Ni nako byanditse mu itegeko nshinga gusaranganya ubutegetsi kugira ngo abantu be kuzajya bafa ibyo ahubwo turebe ibintu twakoreye igihugu kugira ngo turwanire iyo myanya. Kuvuga ngo biba ari byiza ko itegeko ryubahirizwa kubera ko iyo n'ubundi byashanga bitubahirijwe wa musingi wo kubaka igihugu kirambye demokarasi irambye amahoro arambye bishobora kutarushira kutazagirwaho neza.
Ingingo ya 62 itegeko nshinga ivuga ko abagize guverinoma batoranywa mu mitwe ya politiki yakurikijwe imyanya yabo mu mutwe w'abadepite. Icyakora umutwe wa politiki wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza 50% by'abagize guverinoma. Ikindi bifuza ko cyavugururwa nuko amafaranga ahabwa amashyaka yatanze umukandida mu matora yazajya atangwa mbere agafasha abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza aho gutangwa nyuma y'amatora nabwo agahabwa bageze nibura 5% by'amajwi. Ku bigendanye n'amafaranga atangwa nk'inkunga ituruka hanze y'igihugu, ishyaka risaba Leta y'u Rwanda ko yakomorera imitwe ya politiki kuba yabona impano ziturutse hanze.
Na kiriya kintu kibuzwa yuko imitwe ya politiki itemerewe kubona amafaranga avuye hanze tuvuga nacyo cyakomeza kaganirwaho, kuko nk'igihugu nka Repubulika kibona amafaranga avuye hanze avuye mu baterankunga za Banki Mondiale za Afrika, Development Bank n'ahandi hose no bihugu bitandukanye, kandi tubona ko igihugu nta muntu wigeze ugisuzugwa cyangwa se ukibangamira kubera ko cyabonye izo nkunga. Tuva n'imitwe ya politiki nayo iyabonye ikayafasha mu gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu byaba ari byiza, ahubwo akabaho za kondisiyo zashyirwaho tuvuge akabaho kugenzura amatwi ya politiki agatanga raporo ariko idakumiriwe, kuko hari ibigo mpuzamahanga byinshi cyane bishyigikiye demokarasi zishobora kuba zifuza gutanga ayo mafaranga ariko ntabwo byemewe mu Rwanda.
Ishyaka rya Green Party irasaba ko itegeko rigenga amatora mu Rwanda ryahinduka mu gihe u Rwanda rwiteguye amatora y'abagize Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena. Green Party ivuga ko muri aya matora y'abagize Sena hari hakwiye ko imyanya inigenerwa ihuriro ry'imitwe ya politiki nayo uburyo itangwamo bikwiye guhinduka.
Amatora y'abasenateri ibigaragara mu mitwe ya politiki niba abandi bane gusa bava mu mutwe mu ihuriro ry'inyungu n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki. Aho kandi itegeko n'imitwe ya politiki riteganya yuko n'iyo huriro n'imitwe ya politiki yuko abantu bashobora kujya muri iyo mitwe ya politiki muri iyo huriro cyangwa kutarijyamo, ko yaravuguwe ni ukuvuga ngo kujyamo ku bushake. So bivuze yuko imitwe ya politiki ikumiriwe, ni ukuvuga ngo imitwe ya politiki yaba itari muri iryo huriro ntishobora gutanga umukandida ku mwanya wa Sena. Kandi itegeko ryemerera yuko imitwe ya politiki ishobora kujyamo muri iryo huriro cyangwa se ntijyemo. Bivuga yuko aho itegeko ryabangamye byagomye kuba open, n'imitwe ya politiki yakwemerera kwiyamamaza ikishaka kujya muri Sena ikaba yajyemo itari ngombwa kwiciye mu ihuriro.
Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa imitwe ya politiki 11 kandi yose yibumbiye mu ihuriro, ariko itegeko ryemera ko umutwe wa politiki utifuza kuba mu ihuriro ko nawo wemewe gukora nubwo utaburi muri iryo huriro. Green Party ikabisanga nyuma y'inzira nyinshi yagiye inyuzamo ibitekerezo byabo ngo bigere kuri Perezida wa Repubulika, batizera ko izi nzira zakoze, iri shyaka rikaba ryafashe gahunda yo kwandikira umukuru w'igihugu. Assumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda sentare inkurizwamo imanza ije ku munsi wa mbere arumvirije amasura indwi areganwa na Lieutenant Joel Mutabazi ku byaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Abafashe ijambo rya nyuma baremera ibyaha byose bakanabisabira imbabazi. Lieutenant Mutabazi ahakana ibyaha yagirizwa, avuga ko abo bariganwa bamwagiriza ibyaha bakoreshwa no mushikiza manza. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ijambo rya nyuma muri rubanza ruregwamo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be ryahereye kuri Demo Binosa Kalisa, nawe wahoze mu itsinda ry'abarinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yabanje ariko kongera gushinja yivuye inyuma Lieutenant Mutabazi ko yari amuziho imbunda yari yaribye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere yo guhungira Uganda. Yavuze ko iyo mbunda Lieutenant Mutabazi yayikoresheje mu kurasa icumbi rye muri Uganda agamije kubona statu y'ubuhunzi. Uyu wakoranaga na Lieutenant Mutabazi mu mutwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Lieutenant Mutabazi yamugejejeho igitekerezo cy'umugambi wo guturitsa ubwato bwa Perezida Kagame mu kiyaga cya Muhazi. Aravuga ko yamenye uwo mugambi ntatangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Private Kalisa yemeye ibyaha byose aregwa aricuza bisabira imbabazi mu gihe ku rwego rwa mbere yari yarinangiye. Yari yarakatiwe imyaka 25 y'igifungo none we n'ubwunganizi barasaba ku rukiko rwa murekura hakarebwa igihano amaze mu buroko. Imbere y'urukiko yavuze ko imyiregure ya Lieutenant Mutabazi akora icyo yita gusisibiranya urukiko maze avuga ko yitandukanije nawe. Urukiko rwamwibukije ko yavuze ko ubukene ari bwo bwamuteye gukora ibyaha kandi ko niyo rwamurekura utazamukuraho ubwo bukene. Mu mpuzankano y'icyatsi Kalisa yatambutse apfukama imbere y'inteko iburanisha amanika amaboko asaba imbabazi ku byaha aregwa. Inshinga guca inkoni izamba yiganje mu rukiko kubaregwa hafi ya bose basaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano. Bwana Jean Marie Vianney Ngabonziza nawe yemera ko yarakuriye ihuriro nyarwanda RNC muri Uganda. Uyu wari warakatiwe imyaka 15 y'igifungo nawe yashinje Lieutenant Mutabazi ko abifashijwemo na Demo Bekarisa bahaye Mutabazi amakarita y'ubunyamuryango ya RNC imwe ikaba iyizinda akazikwirakwiza mu bandi. Ngabonziza nawe amanitse amaboko imbere y'inteko iburanisha yasabiye imbabazi ibyaha byose aregwa. Yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, urubyiruko avuga ko yashoye mu byaha n'abandi byagize ingaruka. Uko babaga batangiye kuvuga kuri Lieutenant Mutabazi niko yahita agahaguruka mu mwanya yabaga yicayemo akicara ku ntebe y'imbere akandika ibyo bavuga yarangiza agasanga ubwunganizi. Muri icyo gihe Lieutenant Mutabazi uzwi nka Toblende yakunze kumvikana yitsa imitima mu rukiko. Undi wakoresheje imvugo yuje amarangamutima mu ijambo rye rya nyuma muri urubanza ni Bwana Baltazar Imana iriho. Mu kwemera ibyaha kwa kanicuza yagize ati urukiko rwaca inkoni izamba rukambera ababyeyi aho nabaye ikigwari narahamenye. Muri rusange abaregwa barindwi mu icyenda basaba kugabanyirizwa ibihano. Ibihano byabo byari hagati y'imyaka 25 kugeza ku myaka 10 y'igifungo. Barasaba kurekurwa urukiko rukaca inkoni izamba rukaba igihe bamaze muri gereza gikaba kabiri imyaka 6. Umushinjacyaha Kapiteni Faustin Nzakamwita yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kwicuza ibyaha kw'abaregwa ari igikorwa gihambaye cyatuma bagabanyirizwa ibihano. Avuga kuri buri umwe Kapiteni Nzakamwita yabwiye urukiko ko nubwo Demo Bekarisa ibyaha yakoze biremereye nta cyabuza urukiko gusuzuma ukwemera icyaha no kwicuza kwe. Byavuze kandi ko by'umwihariko Ngabonziza yafashije urukiko mu nzego zose mu myiregurire ku buryo ahubwo ngo asanga hari byinshi yagombye kuba yarakurikiranyweho. Nawe aramusabira ko mu bushishozi bw'urukiko nta cyatuma adasubizwa mu muryango nyarwanda. Gusa yavuze ko abarimo Pelagie Nizeyimana, Numva Yabo Shadrack n'abandi asanga ibihano byo gufunga imyaka 10 byaha muko biri. Lieutenant Joel Mutabazi wagombaga gusoreza abandi mu ijambo rye rya nyuma siko byagenze. Mu mpuzankano za gisirikare n'amadarubindi mu maso afite agacupa k'amazi ari kumwe n'abamwunganira mu ijwi ryo hasi. Uyu ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda yavuze ko afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza. Yongeyeho ko mu byo abo bareganwa bamushinja asanga hari ibishya byajemo bityo agasaba umwanya uhagije akabona kubyireguraho. Gusa yumvikanya bikoma ko ari ibikoresho by'umushinjacyaha mu kumuzirikaho ibyaha. Yagize ati bakoranye n'ubushinjacyaha ngo bakore ibyo bakoze baranabizi n'ibihembo bazahabwa ko bazafungurwa ngasigara mfunze. Yavuze ko ajya biganiraho nabo bafunganywe bakamwemerera ko baje bagamije kumushinja kandi ko n'ubushinjacyaha bubimwemerera. Ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo Mutabazi arwaye bitari bumubuze gufata umwanya muto ngo atange imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Gusa mu magambo yabo kugira ngo atazitwaza ko yaburanye ku gitutu cy'urukiko bwa musabi igindi gihe. Eko bagira ubusanzwe bya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
mwese mkondi radio njibu jameka vigano ya tuwateku li mwaka kanya vigaru kenga tuwone hukanda kanya kogo shimi na engineer ya dufashe mungia bugi vizuma mwene na Fatuma Kalala ya dufashe kwe giranya vigaru nilo tuwateku liye kuli mikro mwalikumu na Federica Monikije ama kuruna ya mwashikijue na Aloiza Vigilimana mwena koze kututega matukui tulabifurije ama horo mwusi mwizi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.